kuri radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Njye kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umwami Abdullah wa kabiri bin Al Hussein wa Yorodani yarasuze uruzinduko rwe rw'iminsi itatu yakoreraga mu Rwanda kuri uyu wa kabiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abashinzwe umutekano bagose kuri wa mbere urugo rwa Moise Katumbi waje kumenya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari muri Isirayeli yasabye ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo abasivili badakomeza kwicwa. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhera ku makuru avuga rya mihindo ku isi ndikumwe na Fidele Niyongabo na Oriane Tangishaka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo abashinzwe umutekano bagose kuri wa mbere urugo rwa Moise Katumbi waje ku mwanya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu. Baje kuhava babisabwe na Mburamatare w'intara ya Katanga. Fidele Niyongabo.
Umuvugizi wa Katumbi yaratangaje mu masaha ya kare ejo kuwa mbere kw'inteko zijeje umutekano zari zakikuje inzu yiwe mu ntara ya Katanga, ahaba zikaba zari zamubujije kuhava. Buramatari wa Katanga Jacques Kabula Katwe yiyamirije ingingo y'izo nteko zijeje umutekano, yavuze ko ari amakosa yakozwe na bamwe mu bajejwe kubahiriza amategeko. Yavuze kandi ko bari bajejwe gukingira iyo nyubako kugira ntiyagire abagizi ba nabi bayisambura. Ku butumwa ku rubuga X, Kabula Katwe yatangaje ko yategetse buno nyene ko bariyeri yari yashizweho ivanwaho. Yavuze ko byaciye bikogwa bidatevye. Katumbi yarangije mu kibanza cya kabiri n'ibice 18 kwizana vy'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri Congo. Yari mu banyapolitike bakomeye batari bake bahiganywe mu matora bashingishije imanza mu masentare zo guhakana ivyavuye mu matora. Moise Katumbi yifatanije n'abandi banyapolitike batavuga rumwe na leta mu gusaba ko amatora afutwa no mu kuvuga ko yabayemwe ubusuma bukomeye. Mu itangazo yashikirije ku munsi w'Imana, Katumbi yasavye amakungu kutemera ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora aheruka kuba vyashikirijwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora.
Ousmane Sonko wahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu muri Gambia kuri wa mbere yitabye urukiko mu Busuwisi ku byaha byibasiye inyokomuntu.
Sonko kuri uyu wa mbere yitavye sentare mu gihugu cy'u Swiss yasavye ubuhungiro muri cyo gihugu mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2016 yahagaritswe amezi abiri inyuma yaho. Abashikiriza manza bo mu Swiss batangaje ko Sonko yagirizwa kuba yarashigikiye yaragize uruhara kandi yarananiwe guhagarika ibitero byakozwe ku batavuga rumwe na leta ya Gambia. Ibyaha yagirizwa birimo bwicanyi, ityozwa ry'agateka kazi na muntu, amabi afatiye ku gitsina hamwe n'ipfungwa ry'abantu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yarashimye irengukishwa mu butungane rya Ousmane Sonko yabaye umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati y'umwaka w'2006 n'umwaka w'2016 ku ndwara ya perezida w'icyo gihe Yahya Jammeh. Ibiro vy'umushikiriza manza mukuru mu Buswisi vyatangaje ko ivyaha Sonko yagirizwe icese birimwo ivyagahomera bunwa vyakozwe mu kiringo c'imyaka 16 ku ntwaro ya Yahya Jammeh.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari muri Isirayeli yasabye ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo abasivili badakomeza kwicwa. Minisiteri y'ubuzima iyoborwa n'umutwe wa Hamas yatangaje ko abantu 57 biciwe mu bitaro biri muri Gaza yo hagati. Kuri wa mbere igitero cya Isirayeli muri Libani cyahitanye umuyobozi mukuru w'abarwanyi ba Hezbollah Wissam Tawil. Oriane Tangishaka.
Icyo gitero cyabaye ejo ku munsi wa mbere kibaye kimwe mu bimenyetso byerekana ko intambara mu bihugu by'Abarabu itera itandukira akarere kose. Abategetsi bajejwe umutekano muri Libani bavuga ko icyo gitero cyakozwe ku modoka nini y'umugwe wa Hezbollah ukorera mu kinyegero. Batangaje ko cyahitanye Wissam al-Tawil, abo bategetsi bavuga ko yari afise uruhara rukomeye mu gutunganya ibikorwa bya Hezbollah mu bumanuko. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyakoze igitero ku birindiro bya Hezbollah ku munsi wa mbere, ariko nticyavuze ku rupfu rwa Tawil. Tawil ni umutegetsi wa Hezbollah akomeye yishwe kuva Hamas igize igitero mu bumanuko bwa Israel ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Ibyo bikaba ari navyo byatumye haduka intambara muri Gaza hamwe n'intambara rimwe na rimwe hagati ya Israel na Hezbollah. Ibyo byarongeye bituma haba igitero cyitiriwe igisirikare cya Israel cyahitanye umutegetsi akomeye wa Hamas muri Beirut mu ndwi iheze.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco arahamagarira guca umuco wo gutwitira no kubyarira abandi. Oriane Tangishaka.
Uko guha umukenyezi intanga z'umugabo ngo akwibungengera umwana atacu musangiye yabishikirije mu ijambo ridasanzwe aho rashikiriza uko umwaka utashe aha ahora avuga ibijyanye n'ibihanze amahoro n'agateka ka muntu ku isi. Ku munsi wa mbere Papa Francisco yasabye ko uwo muco uhagarara kuko ari ingendo y'urudandazwa rwo kwibungenga. Muri iryo jambo yashikirije abaserukira ibihugu bitandukanye muri icyo gisagara gitagatifu, Papa Francisco yongeye aridoga avuga ko umwaka wa 2024 waje mu gihe amahoro abangamiwe kandi mu bice bimwe bimwe akaba yarahungabanye bikomeye. Papa yibukije intambara yo muri Ukraine n'iyiri hagati ya Israel na Hamas, ikibazo cy'abimukira, ihindagurika ry'ibihe hamwe n'icyo yise ihingurwa ry'ibigwanisho by'ubumara nucléaire n'ibindi bigwanisho avuga ko biteye isoni. Yongeye aributsa indwara zihanze kiremwa muntu hamwe n'inyifato yo kutubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira kiremwa muntu.
Minisitiri w'ingabo wa Somaliland Abdulkani Mohamed Ateye yashyize ku mirimo ye kubera kutishimira amasezerano Somaliland yagiranye na Ethiopia yemerera gukoresha icyambu cya Berbera. Fideni w'ingabo
Abdulkani Mohamed Ateye yatanze imihoho kubera yiyamirije ayo masezerano arekurira Ethiopia gukoresha icyo kivuko. Yaranebaguye perezida wa Somaliland Muse Bihi Abdi kuba atagishije inama abashikiranganje kuvyerekeye ayo masezerano. Tangaje ko yamenye amakuru yerekeye ayo masezerano biciye mu binyamakuru. Abdulkani Mohamed Ateye aturuka mu ntara ya Audal aho leta ya Ethiopia itegekanya gushira ikambi y'igisirikare ahitwa Rugaya. Amasezerano hagati ya leta ya Ethiopia na Somaliland arekurira Ethiopia gukoresha ikiyaga gitukura. Hari amakuru avuga ko leta ya Ethiopia ku ruhande rwayo nayo izokwemera ukwikukira kw'intara ya Somaliland. Leta ya Somalia yatangaje ko amasezerano ari agasomborotso yaratumye ko ambasaderi wayo Addis Abeba. Icyuka kibi hagati y'ibyo bihugu byombi cyatumye na ambasaderi wa Ethiopia muri Somalia agaruka Addis Abeba.
Murakoze Fidel Niyongabona Oriane Itangishaka kuri uyu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Wanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umwami Abdullah wa kabiri bin al-Hussein wa Yordania arasoza uruzinduko rw'iminsi itatu yakoreraga mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere yasuye urwibutso rwa Kigali anashyira indabo ku mva yishyinguyemo imibiri y'abasaga 250,000 bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Kigali yasuye umutaka boyi.
Urwibutso rwa Kigali yavuze ko ibyo yahaboneye ari ikimenyetso cy'uburyo itesha agaciro by'ikiremwamuntu no kwigira ntibindeba kw'amahanga byashyize mu kaga ubuzima bw'inzirakarengane kugeza bishwe bazira uko bavutse. Yavuze ko ibyabereye mu Rwanda bikwiye kubera isomo isi muri iki gihe igafata ingamba zigamije gukemura amakimbirane aho kuyahembera cyangwa se kuyashyigikira. Yatanze urugero rw'intambara imaze iminsi muri Gaza aho abasaga 30,000 bamaze gupfa biganjemo abagore n'abana. Yavuze ko isi ikeneye gufata ingamba igashaka umuti amaze atararenga inkombe.
Ni kangahe twavuze ngo ntibizongere ukundi, ariko ubu tukaba twarisanze imbere y'ubundi bushyamirane bufite imizi ku rwango no gutesha agaciro ikiremwamuntu. Abanyagaza bakabakaba 30,000 barishwe cyangwa baburi burengero mu mezi atatu ashize. Benshi muri abo ni abagore n'abana. Abana benshi barishwe kurusha mu bundi bushyamirane ubwo ari bwo bwose mu isi y'umwaka ushize. Ku barokotse abenshi bagiye babura umubyeyi umwe cyangwa bombi. Ni gute ibisasu bitavangura byazana amahoro ni gute bakwizera umutekano mu gihe ibyo bakora bishingiye ku rwango mu gihe hatabayeho amahoro nyayo ashingiye ku kubaho kwa leta ebyiri isi izakomeza kwishyura ikiguzi kiremereye kubera ko yananiwe gukemura ubu bushyamirane
ku mugoroba wo kuri iki cyumweru leta y'u Rwanda n'ubwami bwa Yorudaniya byashyize umukono ku masezerano y'ubutwererane mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi ubukungu n'ubucuruzi ndetse n'ibijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi byari mu muhango wakurikiranywe n'umwami wa Yorudaniya ndetse na perezida w'u Rwanda amasezerano yashyizweho umukono arimo ajyanye no gukumira ko ibicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi bishobora gusoreshwa kabiri aya yiyongereye ku yandi ibihugu byombi bifitanye arimo ajyanye no guhana ibitekerezo mu bya politiki hagamije gushimangira ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari ubukerarugendo n'ubuhinzi impuguke mu by'ubukungu Teddy Kaberuka yabwira Ijwi rya Amerika ko aya masezerano ari ingirakamaro ku bacuruzi bo mu Rwanda
mbona u Rwanda rwabyungukiramo Jordan ni igihugu navuga cyateye imbere cyane mu bucyarugendo mu mahoteli ubona ko byaduha experience nk'u Rwanda kuvuga ngo ese twebwe twa ni gute twazamura serivisi ku buryo ubukerarugendo bwacu bwamera nk'ubwabo igihugu cyabo urebye mu bintu byinshi batumiza hanze hari n'ibihingwa twaba dufite tubwe nk'ikawa
bamwe mu bikora bo mu Rwanda bavuga ko umubano w'u Rwanda na Yorudaniya uzabafasha mu kuzamura ubucuruzi bwabo Madamu Zulfati Mukarubega asanzwe ari umuyobozi w'ishuri ry'ubukerarugendo rikorera hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ya Burengerazuba UTB yavuze ko we yamaze kwerekeza muri icyo gihugu
Jordan kugira ngo ngirane ubufatanye n'amahoteli yabo hari amahoteli menshi ni igihugu cyateye imbere muri tourism twaganiriye uburyo bw'ubufatanye n'uburyo tuzajya twohereza urubyiruko rwacu gukorayo ni n'igihugu cyateye imbere cyane ku buryo noneho yaba n'inganda mu abashoramari b'abanyarwanda babyungukiramo ari ubufatanye nabo yewe ari n'ibyo twakurayo cyangwa nabo n'ibyo badukuraho kuko y'u Rwanda ni kofi nziza kandi ku isoko abantu barayikunda ku buryo noneho natwe nk'abanyarwanda b'abashoramari bajya nabo bacuruza kofi
Nubwa mbere umwami wa Yorudaniya ageze mu Rwanda gusa mu kwezi kwa kabiri kwa 2023 minisitiri w'intebe wungirije wa Yorudaniya yagiriye uruzinduko mu Rwanda ibihugu byombi bisinyana amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu burezi n'ubushakashatsi agamije gufasha inzego z'uburezi hasinywe kandi n'ikurwaho bya visa ku badiplomati n'abandi bafite pasiporo zihariye Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame nabo basuye igihugu cya Yorudaniya umwaka ushize ubwo bari bitabiriye ubukwe bw'igikomangoma cya Yorudaniya kugeza ibihugu byombi byari bisanzwe bifitanye imikoranire ku bya gisirikare ibyasinywe kuri iyi nshuro bikaba bije ari inyongera urugendo rw'umwami wa Yorudaniya ruzasozwa kuri uyu wa kabiri Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko zihangayikishijwe n'amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yibasira bamwe mu bantu batagira kivugira Diane nini nahazwe
Ivyo leta ya Amerika ibishikirije nyuma yaho president w'Urundi Evariste Ndayishimiye atereye ivyatsi yivyo inyuma abakundana bahuje ibitsina
Iki ni kikiri kibazo mu Burundi je ko bwangira ingomba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye kandi nta gicumuro baba bakoze
mu itangazo ryayo leta zunze ubumwe za Amerika yerekana ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kuvuga amajambo yabangamiye abo bantu mu kubafata nk'ibicibwa mu gihugu Amerika muri iryo tanga zivuga kwa majambo ya president Ndayishimiye byo kuvuga ko abakundana bahuje ibitsina kubwiwe bakwiye guterwa amabuye ahungabanya uburenganzira bwo muce wabo bantu Mathieu Miller havugira ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu mu itangazo ryanditse yagize ati turahamagariye abategetsi b'u Burundi kubahiriza agateka k'abantu bose atanu umwe akumiriwe umwe wese akwiye kuronka kwishyira no kwizana mu butungane mu kubaho mu kibano uko ameze kose Muri iryo tangazo uwo mutegetsi wa Amerika ntiyigeze yita uwo muce w'abo bantu amazina basanzwe bitwa mu kibano inyuma y'iminsi mike president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuze ko abakundana bahuje ibitsina bakwiye guterwa amabuye ubuserukizi bw'u Burundi i Buruseli mu Bubiligi bwasohoye itangazo buvuga ko abavuga ko amajambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuzuye urwango kandi ashobora gutuma haba guhohotera abakundana bahuje ibitsina mu Burundi bayatahuye nabi nabi. Ambassador Terence Nairaja aserukira Burundi I Bruxelles mu Bubiligi yabwiye ijwi ry'Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo higoretse umukuru w'igihugu. Yagize ati "President ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye. Ahubwo yashatse gukoresha imvugo ipfuretse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko vy'u Burundi." Kurundi ruhande bamwe mu bakurikiranira na hagufi politike y'u Burundi basanga itangazo ambasade y'u Burundi mu Bubiligi yasohoye ivugira president w'u Burundi atakindi ligamije atari ugusukamwo mabisi kugira ngo ibihugu vya Buraya ntihagire ifashanyo yabyo bizohava bihagarika ku Burundi. Aha ariko president w'u Burundi atagiye umunwa yavuze ko imfashanyo zitangwa n'abashigikiye ico yita umuvumo ukwegwa n'abakundana bahuje ibitsina atazi igihugu ciwe gikeneye.
Barayitwima ndababwije ukuri ni wabushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana ani nkuko yewe wambwira ngo mbega shetani ni imana uhise mwiki temise mwimana ubushaka gutora shetani nacyo cyo muri ibyo bihugu abeyo baraherayo.
Mu itangazo Amerika yasohoye hiyamiriza aya majambo ya president w'Burundi ico gihugu kiri mu vyubahiriza agateka k'abantu bakundana bahuje ibitsina kibandanya kuvuga ko kubahiriza agateka k'abakundana bahuje ibitsina cyotuma imibereho yabo itera imbere gutyo ubutunzi bw'igihugu muri rusangi bukisununura. Bamwe mu bakundana bahuje ibitsina mu Burundi nabo nyene baheruka gutangariza ijwi rya Amerika ko bateye ubwoba n'ayo majambo ya president Evariste Ndayishimiye basigura ko badakwiye kuzira uko baremwe hamwe n'uko bari. Mu butumwa butandukanye barungikije ijwi rya Amerika bumvikanishije ko bamwe muri bo bashobora kuzira urwikekwe bagasaba ko bohumurizwa kuko ku bwabo umukuru w'igihugu akwiye kububahiriza. Muri ubwo butumwa butandukanye bandikije ijwi rya Amerika batinya gutanga amajwi yabo ku mvo z'umutekano harimo nk'ubwagira buti n'ukuri ayo majambo ntiyari akwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Igiteye ubwoba kikanatera n'amakenga nuko asa n'uhamagariye abantu kwica abandi bahogwa ivyo bemera canke uko baremwe gutegwa amabuye. Oya nawe hagataho igitabo mpana vyaha c'u Burundi gitegekanya umunyororo uri hagati y'amezi atatu n'imyaka ibiri ku bantu bakundana bahuje ibitsina.
Urakoze Diane ni nahazwe mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibicumunani
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Abacuruzi b'Abarundi basanzwe bacururiza mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere bangiwe kwinjiza ibicuruzwa byabo ku butaka bwa Kongo Uvira Vedasengabu.
Ibi byakozwe n'urubyiruko rwibumbuye mu muryango utegamiye kuri leta uzwi nka Société Civile Congolaise. Byakorewe ku muhanda uri hafi y'umupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi. Bamwe muri bo ijwi rya Amerika ryabasanze bari gusaka imodokari na za bajaji ndetse na za moto bareba niba nta Barundi bazanye ibicuruzwa byabo muri Kongo. Abandi nabo twabasanze bari kururutsa bimwe mu bicuruzwa byari mu modokari bifitwa n'Abarundi. Mbanyeza ko Matias ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko twahuriye nawe ku mupaka wa Kavimvira yikoreye umufuka wuzuye uburobe avuga yuko yarajanye kuri Mulongwe. Ageze mu nzira asanga ugo rubyiruko rwahagaritse ibicuruzwa biva mu Burundi.
General ngo urenda uvanye mu ruziwa mu kanyoshi. Nyuma rero nka cyashika ngaha bashabavuga ngo hari ya urenganya ibintu abitwara muri Kongo bacaba bisahura. Ngo kubera ngo barabasahuye mu Burundi. Numva rero nta murundi atwara ibintu muri Kongo abacaba mufata. Ncanye bakabisahura urumba. Na General kiranga ibisigara nenda bisubiza mu kanyoshi.
Akumvuka ukavivira twasanze abacuruzi b'Abarundi bavuze bakira nayo bamira kuko bavuze inzira yo kugeza ibicuruzwa byabo mu mujyi wa Uvira.
Njye nabanda njye nyine ngakwiduwani cyase ibirinyo. Niyo
nkuru wa mina, numuturage w'umukongomani ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati ya Kongo n'u Burundi, asanga ingingo ya societe civile yo kubuza Abarundi kwambutsa ibicuruzwa byabo muri Kongo ari ingenzi, kuko hohoterwa n'abo polisi b'u Burundi bakorera mu ibarabara rya Gatumba Bujumbura.
Twe twino tujya gukihariya mu Burundi usohoye ikiro cy'inyama cyangwa ibiro bibiri bishi cyajya kwa Jerevi ntibirengana, uvuye ngaho ukavuga ati kandi twaza akabo dushaka amavuta rushikariya nkaronka nanjye ko ibihumbi bibiri nkajya ugaca usanga utwaye uko agaca kwaka isukari nawe utwaye ikiro kimwe aca kwaka ibyo byose urumva ni ingorane. Nkatwe bwe bazina tubato bato ibiharage naho zani ibiro bibiri aca kubwira shyira ngaha nta kintu na kimwe twemerewe kurengana agahuzi wo kwambara uvuze ati kangura agahuzi wo kwambara nge nambanza ndambara muhira aca kakwaka.
Bamwe bagize societe civile twabasanze mu ibarabara rya Kavinzira, bamwe bafata ibicuruzwa bivuye i Burundi, abandi nabo bari gusubiza abacuruzi b'i Burundi wabo. Mafikiri Mashimango ni umuyobozi wa societe civile muri Uvira, avuga yuko impamvu bafashe ingingo yo kwangira Abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri Congo ari uko bamwe mu bayobozi b'Abarundi bahohotera abakongomani iyo bari muri icyo gihugu.
Objectif ni moye kurudisha wakusa Burundi bibako na kuri ya Congo.
Intego yacu ni ugusubiza inyuma Abarundi bazana ibicuruzwa byabo muri Congo. Twabikoze mu rwego rwo kubereka uburyo nabo bahohotera abakongomani mu Burundi. Mu Gatumba uraza ufite impapuro z'inzira, barabanza bakicaza abantu umwanya munini cyane kugira ngo babahe amafaranga. Uraza ufite ikiro kimwe cy'isukari bakakikwaka kubera kukwangira abacuruzi b'Abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri Congo byadinjije ubucuruzi bwakorerwaga ku mpaka.
Ngo ibijyanye no gutwara abantu ngaha byagabanutse, n'abantu bariko baridoga sana ubiraje ngaha ariko tuba turi kuraba abenegihugu. Abenegihugu b'Abarundi bari gushika ngaha urenze hajya kuri duwani ugashika imbere bagaca bambura ibyo bafise nyine.
Twagerageje kuvugisha umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano mu Burundi, Pierre Nkurukiye, yafata telefone yacu. Gusa bamwe mu bayobozi bakorera ku mpaka wa Kavimvira batubwiye yuko iki kibazo bakigejeje ku nzego zo hejuru za Congo. Inama y'umutekano yagutse mu mujyi wa Uvira yateranye kuri uyu wa mbere, yagaragaje ko ibi sosiyete sivile ikora byo kwimira abacuruzi bavi i Burundi ndetse no kumena ibicuruzwa byabo binyuranyijwe n'amategeko. Ubusanzwe Abarundi bazana ibicuruzwa byabo birimo inyama, imikate, amata, amazi ndetse n'imboga muri Congo, mu gihe abakongomani bo bajyana mu Burundi isukari, amavuta ndetse n'ibitenge. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mu rwego rwo kubagezaho ibigwi n'amateka y'amakipe y'ibihugu azahatanira igikombe cy'Afurika cy'ibihugu cya 34 umupira w'amaguru kandi 2023 muri Cote d'Ivoire, imikino izatangira mu minsi ine ku itariki ya 13. Uyu munsi turagaruka ku itsinda rya gatanu n'irya gatandatu, ari nayo dusozaho mu kumenya urugendo rw'ibihugu 24 bigomba guhatanira igikombe cy'Afurika. Anneti Mugabo.
Mu itsinda rya E turahasanga Tunisia, Afurika y'Epfo, Mali na Namibia. Mali imaze kwitabira irushanwa ry'igikombe cy'Afurika inshuro 12. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni umwanya wa gatatu, aho hari muri 2012 ndetse na 2013. Abakinnyi bo guhanga ijisho muri iyi kipe yo mu burengerazuba bw'Afurika harimo Musa Dumbia ukinira El Adra yo muri Arabia Saudite, Lassane Senayako ukinira Auxerre na Racine Ducouré ukinira Lorient yose yo mu Bufaransa. Indi kipe dusanga muri iri tsinda ni Afurika y'Epfo, imaze kwitabira igikombe cy'Afurika inshuro 10 mu mateka ndetse ikaba ifite igikombe cy'Afurika yegukanye mu 1996, ari nacyo rukumbi ifite. Abakinnyi bo kwitondera ni Temba Nzwane n'umunyezamu Luwen Williams, bombi bakinira Mamelodi Sundowns yo muri Afurika y'Epfo, na Peles Tau ukinira ikipe ya Al Ahly yo mu Misiri. Ikipe ya gatatu muri iri tsinda ni Tunisia, imaze kwitabira igikombe cy'Afurika inshuro 20, ikaba imaze kugitwara inshuro imwe rukumbi muri 2004. Tunisia imaze kwitabira igikombe cy'Afurika inshuro 16 zikurikiranye. Abakinnyi bo kwitega ni Elias Akuri ukinira ikipe ya FC Copenhagen yo muri Denmark, na Youssef Moussakina ukinira ikipe ya El Arabi yo muri Qatar. Iya nyuma ni Namibia, imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro eshatu. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni ukugera mu mikino y'amatsinda. Iri tsinda rizakinira imikino yaryo ku kibuga Amadugo ni Kulibali yakira abantu 2020 iherereye mu gace kitwa Korogo. Itsinda rya F ari naryo rya nyuma rigizwe na Maroc, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Zambia na Tanzania. Maroc igiye kwitabira igikombe cy'Afrika ku nshuro ya 19. Imaze kwegukana igikombe cy'Afrika inshuro imwe mu 1976. Gusa ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe cyane ahanini bishingiye uko yitwaye mu gikombe cy'isi cya 2022 ubwo yageraga mu makipe ane ya mbere. Icyo gihe yanditse amateka atarakorwa n'indi kipe ku mugabane wa Afrika. Abakinnyi bo guhanga amaso barimo Ashraf Hakimi ukinira Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa, Sofiane Amrabat ukinira ikipe ya Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza, Hakim Ziyech ukinira Galatasaray yo muri Turikiya na Youssef El Nasri ukinira ikipe ya Sevilla yo mu gihugu cya Espagne. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 19 ndetse yegukanye iryo rushanwa rimwe mu 1968. Abakinnyi bo kwitondera bayo barimo Simon Banza ukinira ikipe ya Sporting Braga yo muri Portugal, Cedric Bakambu ukinira Galatasaray yo muri Turikiya na Yohan Wissa ukinira Brentford yo mu Bwongereza. Zambia nayo ifite igikombe cy'Afrika inshuro imwe, turayisanga muri iri tsinda aho imaze kwitabira iryo rushanwa inshuro 17. Abakinnyi bo kwitondera ni Patson Daka ukinira ikipe ya Leicester City yo mu Bwongereza, Kennedy Musonda ukinira ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania na Lamek Banda ukinira Lecce yo mu Butaliyani. Tanzania yaherukaga kwitabira igikombe cy'Afrika muri 2019, izaba ikinira iryo rushanwa ku nshuro ya gatatu mu mateka y'icyo gihugu. Abakinnyi b'ingenzi ikipe izagenderaho barimo Bwana Ali Samantha ukinira PAOK mu Bugereki na Simon Musova ukinira GS Kabiri yo muri Algeria. Imikino yo mu itsinda rya nyuma ikazakirwa na Stade Lola Poco yakira abantu 2020.
Urakoze Annette Mugabo hano dusore ikiganiro iwanyu mu ntara. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umushumba w'inda ntasinzira. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimye Imana.
Radio ya Amerika yabaye ikiganiro cyacu. Radio ya Amerika yabaye
Isamirana, ijize gusa, ijize ayiranga.
radio ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi ry'Amerika.